mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika kuri no saha muri studio 5 i Washington DC. Kuri no munsi wa 5 tariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Louise Bigirimana hani Washington DC tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no saha.
Twebwe twibaza ko ataki duciriye mu gikomeye hagati mu kwezi kwa 5 igitoresho bakuringanizwa ari kubu haracari kare kuko hari n'ibindi bikogwa bibanza kugira ngo iyo tariki ibe ntabanduka.
Uyo ni Prosper Ntawagwamiye ajejwe inyigisho no guhanahana makuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi avuga ku kiranga misi cy'itora rya referendum y'ibwirizwa shingiro.
Twateguye kandi abantu 18 bafuye mu isanganya ry'imodoka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Inkuru nayo intumwa za leta zunze ubumwe intumwa za leta ya Venezuela nako hamwe n'izuru na nigo batavuga rumwe nayo biteguriye kongera guhura mu biganiro byo kugerageza gutorera umuti uruhagarara rwa politike n'ubutunzi bihanze icyo gihugu.
Robert Mugabe yahoze yarongoye igihugu cya Zimbabwe ari kwisuzumisha amagara amukitse mu gihugu cya Singapore.
Ahandi naho leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse igice kinini cy'imfashanyo yahaye igisirikare cya Somalia ni mu gihe bavuga ko bafise amakenga yuko ubwo buryo batanga burimwo ruswa. Ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini naho hirya no hino ku isi twayabateguye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Ariko imbere yuko duca hirya no hino yavugwa mu karere ka tubabwira amakuru atari makavugwa mu makungu. Abantu 18 bafuye kuri uyu munsi wa 5 mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo itwara ibidandaza yatembagaye muri rimwe mu mabarabara yo mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibyo byashikirijwe na Jean Mwanuka arongoye akarere ka Bulambika ni muri groupement ya Bunyakiri. Avuga ko ibyo biharuro bikiri ivyimfata kibanza. Abatari bake ngo bakomeretse bakaba bariko bavurirwa mu bitaro bikuru by'i Bunyakiri nk'uko uwo mutegetsi mu ntwaro abivuga. Iyo kamyo yari itwaye ibidandazwa n'abantu yatembye kubwo ibarabara ribi Bulambika n'igisagara kiri ku birometero 50 mu buraruko bushira uburengero bwa Bukavu ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko.
Tukiri muri Afrika, leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse igice kinini cy'imfashanyo yaha igisirikare cya Somalia ni mu gihe bavuga ko bafise amakenga yuko izo mfashanyo zibonekamwo ruswa. Ayo makuru yemejwe n'abategetsi ba Amerika bavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri uyu wa 4. Iryo hagariko ry'imfashanyo ryatewe no kuba igisirikare cya Somalia cyarananiwe akatari gake kwerekana neza uko imfashanyo zagenewe gukoreshwa ku mfungugwa, ibitoro hamwe n'ibigwanisho zikoreshwa. Umutegetsi muri Departement ya Leta ya Amerika ijejwe imigenderanire n'amahanga yatangaje ko babaye barahagaritse gutanga izo mfashanyo gushikaho bazobonera neza na neza yuko imfashanyo batanga zikoreshwa icyo zigenewe.
Tugume muri Afrika, wahoze ari umuvugizi wa perezida muri Zimbabwe yatangaje ko Robert Mugabe yahoze arongoye ico gihugu ari muri Singapore kwisuzumisha amagara. Byari bitekanijwe ko ava mu bitaro kuri uyu munsi wa 5. Mugabe w'imyaka 53 y'amavuko ntarasubira kuja habona kuvaho atangiye imihoho. Mugabe yamye arwana n'amagara yiwe kandi bivugwa ko arwaye ingwara ya kanseri ya prostate. Mugabe ntazobasha kuba mu nama y'umugambwe ya buri mwaka iharare kuri wa 5, aho bitekanijwe ko perezida Emmerson Mnangagwa yemezwa nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza.
Ahandi naho dukubitire muri Amerika yepfo intumwa za leta ya Venezuela hamwe n'izurunanirwa batavuga rumwe nayo bitegekanijwe ko kuri uyu munsi wa gatanu bongera guhura mu biganiro byo kugerageza gutorera umuti uruhagarara rwa politiki n'ubutunzi bihanze ico gihugu mu nama y'abahuje mu biro by'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga mu gisagara cha Santa Domingo bagiye kubandanyiriza aho bagejeje haciye indwi zibiri abatavuga rumwe na leta basaba ko haba amatora akozwe mu mugaragaro ku mugaragaro kandi mu mwidegemvyo bifuza kandi ko abapfunzwe kumvo za politike barekugwa igarugwa ry'inguvu z'inamashinga amateka yari ifise hamwe no gutanga inzira kugira habe ukuja gutabara imbabare abaserukiye ubutegetsi bwa president Nicolas Maduro bo basaba ko ibihano vyashizwe kuri leta yiwe n'amakungu harimwo ONU n'ubumwe bwa Buraya bivaho Richard Blanco umukuru w'umugwi watavuga rumwe na leta washinzwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu kwezi kwindwi na cizere na gito afise kuri ivyo biganiro avuga ati nta na kimwe twizeye ko kizova muri ibi biganiro ati murabizi neza ko atakintu na kimwe bizovamo
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni guhagarika ingingo iheruka gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yemeje Yerusalemu kuba umurwa mukuru wa Israeli. Erdogan yabisavye kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'iminsi ibiri harangiye inama y'abakuru b'ibihugu b'abayisilamu yabereye Istanbul muri Turukiya nyene inama yaneguye ingingo ya Perezida Trump kuri ico kibazo. Erdogan yasavye amakungu kwemeza ubuseruko bwa Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Palestina yagize ati tuzokora kugira iyo ngingo ya gahotoro ihagarikwe mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yongera ko avuga ko mu gihe Amerika yoze biriyo ngingo tuzokwitura inama ya bose ya ONU Leta Zunze za Amerika ikaba ifise icicaro ntahegahezwa mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi kandi ifise ububasha bwo guhagarika icemezo cyose giteye kubiri n'ingingo ya Washington.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR Inkotanyi yabandanyije I Kigali mu Rwanda kuri uyu munsi wa kabiri abateraniye mu nama baganiriye ku buryo u Rwanda go bandanye gutera imbere ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza
Ku munsi wa kabiri w'inama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi abarwana shyaka kuri uyu munsi bunguranye ibitekerezo by'uburyo iterambere ry'u Rwanda ryakomeza gusagamba mu yindi myaka 30 iri imbere ndetse no kurengaho Iyi nama iteraniyemo abatari bake mu rubyiruko abafata ijambo barahuriza ku kubejo hazaza h'u Rwanda hagombye gushingira ku rubyiruko baranareba uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze Madame Louise Mushikiwabo umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na ministre w'ububanyi n'amahanga yari muri ibyo biganiro bya none yasobanuye uburyo nyuma y'igihumbi 1994 u Rwanda rwakunze kunyura mu bihe bitoroshye aravuga ko imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta ndetse n'ibihugu bya rutura bitigeze byifuza ku Rwanda rwageraho rugeze mu iterambere agashimangira ku Rwanda rwakoze ikinyuranyo
bumvaga ko byanze bikunze u Rwanda rudashobora kugera ku byo rwifuza kugeraho u Rwanda rugomba gutega amatwi rukumvira rukagendera mu nzira bo baduhitiyemo nkaba nifuza no kuvuga ko muri iyi myaka myinshi tunyuzemo duhora mu ntambara ziraho za raporo za buri gihe abaturanye ibihugu duturanye ibibazo bibayeho bikitirirwa u Rwanda ziriya n'intambara tuzakomeza kugira kandi zidakwiye kudutera ubwoba kuko twebwe nk'igihugu twifuje kubaho uko tubyifuza uko twifuza kubaho ntabwo bijyanye n'icyo ibihugu bikomeye ndetse n'abandi bafite agatugu hanza ha bo batwifuriza ni ukuvuga ngo u Rwanda tumeze nk'aho duhinyuza ibyari bikwiye kuba biriho.
Ministre w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yagarutse kuri bimwe mu birego u Rwanda rwakunze gushinjwa n'amahanga kandi yizeza ko bitazigera biruciye intege.
Havaho kimwe hakaza ikindi, myaka ibiri itatu hakaza indi raporo ikavaho, hakaza mapping report ikarangira, hakaza M23 ikarangira, hakaza indege ya Habyarimana ikarangira, hakaza ikindi. Rero ibyo ni ibintu bijyanye n'amateka yacu bidakwiye kudutera ubwoba, ahubwo bitanakwiye kutubuza gukomeza inzira twembe twiyemeje kunyuramo mu Rwanda.
Nubwo bari muri ibi biganiro by'ishyaka FPR Inkotanyi bakunze gutunga gatoki ibihugu bya rutura kuko banyirabayaza nawo gutuma umugabane wa Afurika udatera imbere, nabo ntibabuze kwitunga gatoki, barashingira ku makimbirane adashira hagati y'igihugu gituranye n'ikindi ku mugabane wa Afurika.
Ndetse natwe tubugishije ukuri nkatwe ibihugu bya Afurika, ugasanga hari amakimbirane adafite impamvu n'imwe yo kubaho hagati y'ibihugu byacu. Ugasanga ibihugu bikwiye kuba biri hamwe, bikoze block, bituranye, aho kugira ngo birebe akazi gafatika gakwiye guteza abaturage imbere. Ibihugu birahari cyane, si ku mugabane wacu gusa n'ahandi birahaba. Tu politike two munsi y'inzira turaho, aho kugira ngo umuntu ashake ibintu bizima ugasanga igihugu kirashwana n'ikindi wayoboye cyo bapfa.
Kuri iyi ngingo, ministre w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma mu Rwanda aravuga ko u Rwanda avugira rugomba kugendera kure y'icyo yise udupolitiki two munsi y'inzira.
Icya mbere kurwanya niyo reputation abatifuza ko Afurika itera imbere badushyizeho, badushyizeho ituma tutabasha kwihuta nk'uko dushaka kwihuta, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. N'ukuvuga ngo kugira ngo dushyire ingufu zacu hamwe, to weigh with the weight, ntabwo ushobora gufunga imipaka ngo uyifungire umuturanyi wawe, nurangiza uyifungurira ibihugu bya kure, ubuze indege y'igihugu umuturanye kuza mu gihugu cyawe, ujye mu bihugu by'abarabuza n'indege zaho zizaho ngaho.
Izi mvugo z'uyu mutegetsi zirasa n'izica amarenga y'uburyo imibanire y'u Rwanda na bimwe mu bihugu bituranye yifashe kugeza ubu. Madame Mushiki wabo aravuga iby'amakimbirane y'ibihugu bituranye ku mugabane wa Afurika mu gihe kuva mu 2015 na magingwa ya imibano y'u Rwanda n'Uburundi ikomeje kuba ndanze. Ni nacyo kimwe n'u Rwanda na Uganda muri uyu mwaka usoza 2017 hakomeje kuvugwa icyuka kibi mu mibanire y'ibihugu byombi byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Ibi biganiro nyungurana bitekerezo biri kubera mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi kuri ejo hazaza h'u Rwanda. Umukuru w'ishyaka icyarimwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arasaba ko bitazaba amasigara cyicaro.
Ngira ngo icyo twabivanamo ari abato bari hano, ari abari mu rugero rwabo, ntibigasigare hano, byatuviramo mbaraga ki, tukabiheraho nyine tukabivanamo isomo. Ibyo twumvise byari bifite shingiro, bikadufasha no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu, noneho tukabibyaza umusaruro, bikareka kuba ikiganiro gusa twaganiriye ikarangirira muri isare tugataha.
Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi biteganijwe kwisoza ryayo rihurana n'isabukuru y'imyaka 30 rimaze rishinzwe. Ni nabwo kandi hitezwe amatora y'abategetsi bakuru b'ishyaka kuri uyu wa gatandatu. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Tubandanye kandi mu Rwanda, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa gatanu bwatangaje ko itabirizwe nka shisha ritemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yaho bigaragariye ko rigira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Abantu batandukanye bashikirije ibyumviro kuri iyo ngingo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Itangazo rya Ministeri y'Ubuzima rivuga ko uyu mwanzuro wo guhagarika shisha mu Rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Uyu muryango wagaragaje ko kunywa itabi bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Dr. Ntaganda Evariste, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe indwara z'umutima, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kunywa shisha ari nko kunywa itabi, gusa ngo uburozi buba muri shisha buruta kure uwa mu itabi. Uyu muganga avuga ko abanywi ba shisha bavangamo n'utundi tuntu dutuma iwumura neza, gusa emeza ko hari abavuga ko hari abongeramo urumogi kandi rubujijwe mu gihugu. Dr. Ntaganda akavuga ko umunywi wa shisha aba afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura indwara z'umutima, kanseri ifatira mu myanya y'ubuhumekero, ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima rigaragaza ko iki cyemezo cyashyizweho mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage, gusa hari abasanga iki cyemezo cyawutiweho.
Kuba shisha iri kugereranywa n'itabi, itabi rikaba ritaciwe, ntekereza ko cyari ikibazo cya regulation. Ntekereza ko abarikoresha abakoresha gashisha ntekereza ko ubwo icyo gihe abo bantu babangamiwe. Kuko bigaragara ko iyo shisha ishobora kuba ifite ndubukana bwa nicotine uburozi buba mwitabi bunini kurushaho kimwe n'ibindi bicuruzwa byose ko nayo ari ibishoboka yari kuba yashyizwe ku kigero byitwa ko cyemewe ariko kuri abo bashisha bo babangamiwe.
Ni cyemezo umuntu cyafashwe wenda huti huti.
Cyafashwe huti huti kuko niba shisha kuko no mwitangazo batanze bigaragazwa ko ari kuyinywa ningaruka zimwe n'izitabi ariko ku kigero kihuse kandi kinini kuko ngo mwisaha imwe ngo ubunweye umwotsi ungara n'uwamasegeri tijana cyangwa 200 ubwo rero kuba ari ikintu cyacuruzwaga imyaka ishize abantu baratangiye kukimenyera nkuko banywa inzoga n'andi matabi ahubwo ubwo bukana bwayo iyo nicotine irimo nibyo byari kwishyirwa ku kigero cyitwa ko cyemewe nk'ayo matabi n'inzoga n'ibindi
cyemezo nange nacyumvisha uyu munsi bije kuvuga ngo uraci ibintu byose byangiza ubuzima bw'umuntu ibintu byabaye maraho kwise rero wenda bakatubwiye ngo icyemezo tugiciye kuri izimpamvu naje gusanga nk'inzoga par exemple effet secondaire inzoga ibibi byazi bwa kabiri ni mbikuruta iyo shisha wenda nk'utubuye nko umuntu azicuruzaga ashaka kibaza ikibazo ku kibo taci inzoga mu gaca shisha
nubwo hari bamwe bababajwe n'ikurwaho rya shisha hari ikindi kiciro cyemeza ko uyu mwanzuro nacyo babwiye kuko basanzwe batazi shisha
nkanye ngewe ndu murokora gusa ndabyumva kubera ko nkunda gukora akazi kenshi korera mu mahoteli rimwe na rimwe mbona abantu babinywa ni ibintu biba biri mu icupa sohora umwotsi mwinshi ntago mbizi
ntago nanyizi nubwo abere mbyumvishe ntawundi umuntu nigeze mbyumva nawe
urebye ni ikintu kimenyerewe aho abantu kenshi mu mahoteli ngiye mbona abadamu kenshi bakunda kunywa biriya bintu ariko niyo urebye n'ubinywa nawe ubona ntabwo ari ibintu byiza.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi. OMS ivuga ko kunywa shisha mu gihe cy'isaha bingana no kunywa isegereti ziri hagati y'ijana na 200 usibye indwara nyinshi zibasira umunwi wa shisha ngo wihase iki kinyobwa agere n'izindi ngaruka shisha ngo ica intege umubiri w'umuntu ku buryo usigara nta bwirinzi buhagije bwo guhangana na mikorobe aho kwandura indwara zirimo igituntu n'izindi biba byoroshye. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abatazuba bahiriza aya mabwiriza bazabihanirwa n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Tuyabandanyirize mu Burundi. Umugwi Seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi watunganyije inama mu nabegwa n'ikibazo cy'amatora mu Burundi mu ntumbero yo kurabira hamwe ikirangaminsi cy'itora cyo guhakana canke kwemeza ihindurwa ry'ingingo zimwe zimwe mu ibwirizwa shingiro no kuvuga referendum. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na Prosper Ntagwamiye hajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu mugwi Seni. Tumutega amatwi.
Nibyo no munsi umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora Seni wagiranye inama n'abantu duhora dufashanya mu by'amatora. Twagiriza inama uyu munsi kugira turabe ingene twashyiraho imigwi izoduserukira mu ntara mu bikorwa bijyanye no kuringaniza amatora kamara mpaka amwe bita referendum azoba mwaka wa 2018.
Abo mwakoranye bari bava mu migambwe nka yose itandukanye harimo n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi.
Ego twatumiye imigambwe yose iri mu gihugu yemewe, turatumira nabigenga bari mu nzego, turatumira abaserukira ubushikiranganje butandukanye dukorana, turatumira amashengero, kongera turatumira na ya mashirahamwe bavuga yuko adaharanira inyungu za politiki, hamwe rero n'abarongoye ibinyamakuru kugira ngo ibyavuye muri iyo nama bimenyekane n'abandi bavyumva.
Ayo matora ya referendum abantu benshi ntibayavuga cyo kimwe mbega abo mwakoranye inama bo bavuga iki ku byerekeye ayo matora ya referendum.
Abo twavuganye twabonye bavyakiye neza kuko batwemere ko bazoduha amazina y'abantu bakorana mu masipi n'amasisi mu bazoca bakurikira byumvikana yuko ubwo rubanza basa n'abaruzi bari barindiye gusaba yuko tubaha intumbero n'ukuntu twakorana.
Bose bo babazi ingingo nkuru nkuru ziri mu bintu bizoshirwa imbere y'abanyagihugu kugira babitore cyangwa babihakane.
Twebwe mu mugwise ni ntitwinjira mu ntimatima y'ibiri mu ibwirizwa nshingiro. Icyo tujeje hanini no kuritoza hari bari kono basigurira yuko kuvaho umukuru w'igihugu atangurije icese ibikorwa byo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro izotorwa amatora kamara mpaka ubu inzego zitandukanye zamaze gushwara igihugu bari kora bisigura. Twebwe rero se nico tujejwe no kuritoza abantu bashoboye kugemeza batoye ego cyangwa bakarihakana batoye oya. Twebwe ku mugwise nayo nico gikorwa ni tujejwe
hari abavuga ko ubu tari gihe cyo gukoresha nk'iryo tora kuko bavuga ko amasezerano eka atangingo abatavuga rumwe na leta barumvikana ko nkuko muwizi ibiganiro byabereye yarusha nta kintu byavuyemo aho muhavuga kwiye
je ntacu ndabivuze ko ka mugwiseni kuko twebwe ntitwinjira mu mpari za politike twebwe igikorwa twasabwe n'icyo kuringaniza amatora kamara mpaka ya referendum amatora nayo arategekanijwe mu bwirizwa nshingiro ry'u Burundi kandi iyo bwirizwa nshingiro ry'u Burundi yera nategekanye ngene ibwirizwa nshingiro bishobora guhinduka bishobora gusabwa n'umukuru w'igihugu abigiye inama nabo bafashanya no kuvuga leta cyangwa bigasabwa n'inama nshinga amateka inzira bicamo rero bishobora guca muri tora kamara makariyo bita referendum cyangwa bigaca mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ubu rero abategetsi b'igihugu bifatiye ku byagiye barashikirizwa hino hijya no hino bashimye ko bica muri referendum natwe rero mu mabanga duhabwa n'ibwirizwa nshingiro umugwise ni mu matora ategekanye ashobora kuringaniza na referendum irimo
iryo tora rizoba nka ryari murafise itariki umunsi
turafise integururo y'ikiranga minsi twebwe twibaza ko ataki duciriyemo gikomeye hagati mu kwezi kwa gatanu iryo tora rishobora kuringanizwa ariko ubu haracari kare kuko hari n'ibindi bikorwa bibanza kugira ngo iyo tariki ibe ntabanduka ni ukuvuga umukuru w'igihugu abanza kurarika bene igihugu kwitaba amatora hakaba na ya minsi yo kwiyamamaza ibyo ndakubwira cyari integura iki integuro dufise niyo mu kwa gatanu hagati zomenyekana neza ibikorwa bitegura urwo rubanza byamaze gufata
hari abatavuga umwe na leta aho abarundi abanyapolitike cyane cyane baherutse guhurira yarusha bari basavye ko mu rwise ni uhindurwa aho muhavuga ko iki
yego ni babishima bazobihindura nta ngorane tubibonamo ariko gushika ico gikorwa baracyaka tujeje ni babona ko hageze ko abikora abandi bazobikora niko bigenda mu buzima bw'igihugu
Prosper nta hurwamiye yajejwe inyigisho ikanuguhanahana makuru mu murwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
murakoze gushima namwe
makuru ku Burundi kandi higanwa ryo gusiganywa n'amakinga gitiriwe Pedal for Peace ryarimaze iminsi 5 ryarangiye kuri uyu munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega ryatsinzwe n'umuganda cegera cambere cy'umukuru w'igihugu niho yari eroje birika neza yari kurikiranye
Shanga kagimu musore w'umuganda w'imyaka 19 niwe yatahukanye ihiganwa gyitiriwe Pedal for Peace ku njoro zitanu zirutswe kagimu yatsinze zine zose ibi byamuhimbaye cyane
I feel great for my fortune and
Numva ndyohewe rwose kuri insinzi yanje ya kane byari ihiganwa rikomeye n'umunezero ukomeye kuri twebwe abarundi bafite umutima mwiza kandi n'abantu beza cyane nje namaze gukumbura iki gihugu nizera ko ku mwaka uza nzogaruka uwo munezero kagima usangiye na Kisembo Honexe Tendo mukuru w'ishyirahamwe East Africa Mashariki Fest byateguye ihiganwa
Twari dufite itape zitanu kugira ngo zose twazirangiye amahoro mugabo n'ikintu cya mbere gushimira Imana ikindi rero nshimire n'abanyonzi abavuye mu bindi bihugu bitandukanye by'akarere ka EAC kugira ngo baritabye iki gikorwa kugira ngo baze duterane hano tuvugana ikijyanye n'amahoro mu Burundi n'amahoro mu karere kacu ka EAC mu by'ukuri niyumva neza kabisa Imana yadufashije tukagira ni manziza bakoze akazi kanini cyane tuduga igihugu cyose kuri iyi turi du Burundi iya mbere mu myaka 50
n'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yarisozereye yerekanye agahimbare Gaston Sindimwo yagize amahirwe yo gutwara ikibanza cy'ambere mu ihiganwa ry'abubahwa bazungurutse inshuro zitatu ikibanza cahaho z'isoko ya Gitega
ikimenyetso kigaragara ku isi n'umakungu yuko mu Burundi hari amahoro n'umutekano ibyo rero bikaba ari iteka bihu Burundi bwacu tugasaba mbere n'ushikira nganje bubijejwe yuko gusubira gutunganya amahiganwa nk'uko byamye kera bisubire kuba nk'uko biri kera tugasaba amashyirahamwe ari nka mu Burundi yuko yofata mu mugongo amahiganwa cyane cyane inkino natwe aho duherereye kuko hari ibibazo bahora batubaza yuko ariho amahera batanze yo gufasha cyangwa guterera amahiganwa yuko baja kuyakura ko amakori muri OBR tugiye kuraba iryo tegeko bya turabe yuko amahera bazotanga kugira ngo inkino zitere imbere niba yakure ku ikori kuko iryo tegeko ririho tugiye kwiraho kugira ngo tubisubize itoto kugira ngo amashyirahamwe asubire gufasha inkino mu gihe cyacu burundu
ibishikirizwa n'icegera cya mbere cya president Nkurunziza hamwe byo bashitswa byo kiza imitima myinshi. Amadu Imana Murundi yabaye wa kabiri.
Jeni yumva neza vraiment ndaryohewe kuko narose kibanza cya kabiri kuko sinaye ndakiziga kubera atama entraînement twari dufise mugabo twaragerageje ivyo dushoboye byo byose turashoboye gushika.
Uburyo bwo gufasha abanonotsi sindimo yemeza ko bugiye kuboneka.
Ivyo biva ingene abarundi twazingamitswe n'ingorane z'amacakubiri bihitiye ubu rero kwizina ry'umukuru w'igihugu yarababwiye tutgira rutangure intango nshasha uburundi buzira ko ivyo ngorane zose uburundi burangwamwo inkino nkizi uburundi aha barundi bose kumwaka kumwaka baze bararyoherwa baraba abiruka n'umuduga abiruka n'amakinga abakiri umupira ivyo rero n'iyo semo tugezwe ko uno munsi guhindura ingendo yugira ngo vyiza vyose byari kera tubigarukane
imbere yuko bigaruka uwimana asanga uhinga butabuze mu barundi
turose aba entraîneurs bakwiye n'uburyo bw'amakinga atakindi umuntu avanganya akora je ndabona yuko twotera imbere n'igikombe mbere tukakizana.
Kisembo nawe yibutsa kwigihambaye muri ihiganwa tarubushimwe
abasinze hari ubushimwe butandukanye buteguwe cyambere kabisa avuga nuko twaje muri ihiganwa intumbero ya mbere atari amahera icyambere ni ukugira ngo duteze imbere dusimbataze amahoro mu Burundi no mu karere icyakabiri rero kikaba ari ibijyanye na tourisme y'indani icyagatatu rero ikijyanye na gutunza ibidukikiye mugaba twabigezeho kuko aho twanyuze hose twagiye dutera ibiti bitandatu na dushime cyane namwe abamenye cha makuru kukazikeza mwakoze mnakoze cyane.
Iri higanwa ry'ugusiganwa n'amakinga gyitiriwe Pedal for Peace yari maze iminsi 5 riba mu Burundi gyitabwe n'ibihugu 4 kuri bitandatu bigize Afrika y'ubuseruko ibitaseruka ibone Sudani y'amajepfo yayamenyesheje hakiri kare kutazokwitaba hamwe n'u Rwanda rwasize ku munota wa nyuma. Eroje urika neza gitega ijwi rya Amerika.
Tubandanye n'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga bigari mu ihiganwa ry'igikombe cya Sekafa kimaze iminsi kibera mu gihugu cya Kenya. Ubu imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma ku munsi w'Imana iramaze kumenyekana, nayo ni Kenya yakiriye iri rushanwa hamwe n'umugwi wa igwa cya Zanzibar mu nkino za kimwe cya kabiri. Uyu munsi Zanzibar yatsinze ekipe y'igihugu cy'u Buganda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Murundi rukino rwa kimwe cha kabiri rwari rwabaye jo kuwa kane Kenya yari yatsinze ekipe y'u Burundi igitsindo kimwe ku busa. Urukino rwari rukaze cyane ejo kwa gatandatu ekipe y'u Burundi izokina n'u Buganda kugira hamenyekane ekipe izoba ya gatatu muri iryo higano. Turabandanya mu makuru y'inkino mu karere dusimbire mu Rwanda. Jean-Claude Munyamagana turi kumwe kuri telefone. Jean-Claude mwiriwe? Ego me Jean-Claude Munyandinda murakoze mutubwire mu ncamake mu Rwanda muri iki cumweru bitekanijwe gute mu makuru y'inkino?
Urakoze cyane nakubwira ko muri satona ikiciro cya mbere imikino y'ibiranane izahura na Marine FC bazahura kuri stade za Mikiyari ya Kumumena. Ni umukino wari uteganyijwe iminsi yashize ariko uza gusubikwa kubera imvura. Umukino noneho wimurirwa ejo kwa gatandatu, hanyuma ku cyumweru kuri stade Nyagisenyi hari Nyamagabe Majyepfo ikipe Amagaju ikazahura na Rayon Sports, nawe umukino w'ikirarane. Babwira ko kugeza ubu ngubu Aloise ko ikipe iri ku isonga ari AS Kigali ifite amanota 16 mu mikino 8. Kivu Sport ikaba iya kabiri n'amanota 15 mu mikino 7. Ikipe ya TFC itaho ku mwanya wa gatatu ifite amanota 15 mu mikino 8. Ikipe ya kane ni Police FC amanota 12 mu mikino 8. Rayon Sports yari ya gatanu n'amanota 11 mu mikino 6. Mbibutsa ko Rayon Sports ku mwanya wa gatatu Police FC kimwe ku busa umukino wa mbere ku mikino. Ikipe ya gatanu kuri Mukura, hanyuma ya 16 tena ya nyuma ni Espoir FC n'amanota 8.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda, mutubabarire telefone ntiyumvikana neza. Ni naha tugarukirije amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Na uriani tangishaka twari kumwe muri ibiganiro twadushimiye mwese mwaduteze amatwi, na engineer yadufashije ndetse na Innocent Kimenyi yadufashije gutororokana ibiganiro. Mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica kwijwi rya America.
Tubifurije umugoroba mwiza.